Egli nella Disney di America. La Disney di America di Washington DC mi tiro di nome in Rwanda. Mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mu dukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio ijuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Abadushakira kuri internet mwajya kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuje mwese aho muri hose kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Mu Rwanda uyu munsi hatangiye icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nubwo hashize imyaka 27 nta kuri kuramenyekana ku rupfu rwa Cyprien Ntaryamira wari perezida w'u Burundi wiciwe mu ndege yarasiwe mu kirere cy'u Rwanda aho yari kumwe na mugenzi we Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda icyo gihe hamwe n'abaminisitiri bari kumwe umugambwe Sahwanya Frodebu mu Burundi uracyategereje ubutabera.
Twizere ko mu minsi iza leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda bazabasha gushika ku rugero bashobora kuvuga bati ubu natwe harageze yuko tugira amatohoza aboneka hamwe tushika kuri raporo iboneka nziza kugira ngo ubutungane bushitangure gukora.
Uwo ni Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu wo mu Burundi. Ibiganiro by'impande eshatu birebana n'urugomero rwa Ethiopia ku ruzi rwa Nili byaberaga i Kinshasa muri Congo ntacyo byatanze. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere kubavugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro by'impande eshatu ku rugomero rwa Ethiopia ku ruzi rwa Nili ntacyo byagezeho i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ibihugu bya Misiri na Sudani zo kuwa kabiri byaratangaje ko inshuro iheruka y'ibiganiro n'igihugu cya Ethiopia ku rugomero rw'amazi ku ruzi Nil byarangiye ata kintu kiboneka cyumvikanywe ko Misiri ifise ubwoba ku rugomero ruzogeramira amazi y'uruzi Nil ikoresha mu gihe Sudani ifise impungenge ku mazi aca mu ngomero zayo. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Sudani Mariam Al Sadig Al Madi yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri ko kuba Ethiopia iguma ifata ingingo ata urundi ruhande igishize inama iciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Umushikiranganji ajejwe amazi muri Sudani amenyesha ko ivyo bizotuma igihugu ciwe gifata ingingo zose zishoboka kugira gikingira umutekano wacu n'uw'abanyagihugu bacu. Inyuma y'ibiganiro vy'ikinshasa abategetsi ba Ethiopia batangaje ko igikorwa co kuzuza amazi mu rugomero rw'amazi rw'ico gihugu ku ruzi Nil mu kiringo c'umwaka ugira kabiri kizorangurwa nk'uko bitegekanijwe. Batangaje ko bazokorohereza bakongera bagasangira n'izindi mpanda makuru ku vyerekeye ico gikorwa. Imbere y'uko ibiganiro bitangura igihugu ca Misiri cari catangaje ko kara karyo ka nyuma ko gusubira gutanguza ibiganiro imbere y'uko Ethiopia itangura kuzuza amazi mu rugomero rwayo mu kiringo c'umwaka ugira kabiri yikwirikiranya inyuma y'uko imvura isubiye kugwa.
Perezida wa Chili Sebastian Penera yasubitse amatora y'ababurugumestre n'abaguverineri mu gihe cy'ukwezi kubera ubwiyongere bwa virusi ya corona yagombaga kuba mu mpera z'iki cyumweru. Timishimwe arakomeza inkuru.
Ku wa kabiri Perezida Pinera yashyize umukono ku itegeko atangaza ko kongere ya Shiri yemeje icyifuzo cy'itegeko nshinga guverinoma ye yari yatanze cy'uko amatora yagombaga kuba ku matariki ya 10 na 11 z'ukwezi kwa kane yimurirwa ku ya 15 n'iya 16 z'ukwezi gutaha kwa gatanu. Guverinoma ya Shiri ivuga ko iyimurwa ry'amatora rishingiye ku mpamvu ebyiri zikomeye harimo kudashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga no kubungabunga demokarasi y'igihugu. Igihugu cya Shiri kimaze gukingiza 35% by'abaturage bayo mu gihe kitarenze amezi abiri. Abayobozi bavuga ko umubare w'abakuze wajyanwaga mu bitaro wagabanutse ariko ko ubu imibare yongeye kuzamuka. Mu rwego rwo kwirinda ko imibare y'abandura COVID-19 ikomeza kwiyongera, Shiri yafunze imipaka yayo ku wa mbere. Kaminuza ya Johns Hopkins irebera hafi imibare y'abandura n'abakira COVID-19 ivuga ko iki gihugu cyo muri Amerika y'Epfo cyagize ubwandu bwa COVID-19 burenga gato kuri miliyoni, naho abarenga 23,000 bamaze guhitanwa nayo.
Umubare w'abahitanywe n'ubwicanyi bushingiye ku moko mu ntara Darfur muri Sudani umaze kugera kuri 87. Ni inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Igitigiri cy'abahitanywe n'ubwo bwicanyi bwabaye mu muhera zindwi iheze cashitse kuri 87 uno munsi wa gatatu. ibitero bivuga ko biriko bikogwa kandi ku bakozi bo mu gisata c'ubuvuzi mu karere ka Darfur ubwo bwikanye n'uruhagarara biragerera mu gitwigoro twa leta mfata kibanza ya Sudani tuguhagarika imigumuko y'abagwanya ubutegetsi imaze imyaka itari mike mu bice nka Darfur aho intambara kenshi ifatira ku bwoko ugutana mu mitwe hagati impande zose mu mpera zindi birangiye kwatanguye ku munsi wa gatandatu igihe abantu babiri bicwa barashwe abo bantu bava mu bwoko bw'abamazalite batari abarabu ari mu ikambi y'abataye izabo irahitwa Genena umugwa mukuru w'intara ya Darfur yo mu burengero intambara yarakurikiye hagati y'abarizegat b'abarabu n'abamazalite bose baratumye ko abantu babo bitwaje ibigwanisho abategetsi bashizeho amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu ntara ya Darfur yo mu burengero bongera barungika izindi nteko mu gikorwa cyo guhagarika ubwicanyi n'uruhagarara mu gwiro baganga b'abanyasudani bakorera muri iyo ntara bamenyesheje ko abandi bantu 37 bishwe no munsi wa gatatu mu vyatumye igitigiri cy'abamaze kwicwa kuva ku munsi wa gatandatu w'irangiye kigera kuri 87 abandi bagera ku 191 barakomeretse abo baganga bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho barashe uno munsi ku modoka zari zitwaye abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi bari bagiye mu bigangara bibikwamo imfashanyo mu ikambi yo mu karere ka Genena ntabo baba hasize ubuzima canke bakomeretse muri ico gitero batangajwe ibibanza bitari bike byejwe ubuvuzi navyo nyene vyaratewe umutekano wahungabanye mu mpera zindwi irangiye watumye ishirahamwe ONU rihagarika ibikorwa byaryo byose byo gutabara mu karere ka Genena ako karere gakoreshwa nk'ikibanza cyo gutangiramo imfashanyo mu ntara ya Darfur yasinzikajwe n'ingwano
barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na team ishimwe kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi batugejejeho ni kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interneti kuri www.radioyacu.com ibiganiro byacu birakomeje Radio Ijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Rwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda arasaba Abanyarwanda kutagira ubwoba bwo guhangana n'abo avuga ko bapfobya amateka y'igihugu mu gihe nabo batagira isoni zo kubikora. Yabivugiye mu muhango wo gutangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda. Asunta kabuye.
Uwo muhango wabanjijwe no kunamira no gucanura umuriro w'icyizere ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku gisozi aho Perezida Kagame n'umufasha we banashyize indabo kumva zishyinguyemo imibiri isaga 1,050,000 y'inzira karengane zishwe muri 1994. Iyo mihango yaje gukomereza mu nzu y'imikino izwi nka Kigali Arena. Mu ijambo rye umukuru w'igihugu yavuze ko amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ari ukuri bityo ko Abanyarwanda badakwiye guterwa isoni no guhangana n'abayahakana.
Niba abahakana amateka ibyabaye bitabatera isoni, jyewe wowe twagira iki ubwoba bwo guhangana nabo? Kugeza uyu munsi turacyabona imibiri y'abajugunywe mu byobo hirya no hino mu gihugu. Abakoze amahano baracyidegembya hirya no hino ku isi, ariko ntabwo twakwemera ko uburemere bw'ayo mateka buduherana.
Perezida Kagame yavuze ko kongera kubaho k'u Rwanda byagizwemo uruhare na bamwe mu Banyarwanda bashatse kubaka igihugu kibabereye bakanga kuba ibikoresho by'abayobozi babi. Anashimangira ko kuri ubu Abanyarwanda bunze ubumwe kurenza ibihe byose babayemo.
No mu bihe by'ibibazo bikomeye nabifuzaga kubarangaza no kubatesha igihe, Abanyarwanda barushijeho gukomeza kunga ubumwe. Nta kindi gihe u Rwanda rwaranzwe n'ubumwe no kureba imbere nk'ubu. Aha ndavuga cyane cyane urubyiruko, ari narwo rugize umubare munini w'abaturage b'igihugu cyacu. Iyi ni nayo mpamvu abashaka kuducamo ibice no kudutesha umurongo bananiwe kandi bazakomeza kunanirwa
umukuru w'igihugu yavuze ko kugeza ubu hari abakirwana no kunyito ya genocide hari abakirwana no kwemera kuyita genocide yakorewe abatutsi avuga ko iki kibazo cy'inyito cyatangiye mu 1994 ubwo hari ibihugu bimwe byanze kwita genocide yagaragaje ko kugeza ubu hakiri igihugu kimwe cyangwa bibiri byarahiye kudakoresha inyito genocide yakorewe abatutsi nkuko byari byaranze kwemera ko ari genocide mu mwaka w'1994 ibyo bihugu umukuru w'igihugu ashobora kuvuga n'ubwongereza na leta zunze ubumwe za Amerika byanze gushyigikira umwanzuro w'umuryango w'abibumbye wahinduraga inyito ya genocide mu mwaka w'2020 kuri perezida Kagame ngo biratangaje ukuntu amateka yongera kwisubiramo avuga ku mateka ya genocide umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG Jean Damascene Bizimana we yagarutse ku buryo ingengabitekerezo ya genocide yatangiye ikanigishwa kugeza igejeje u Rwanda kuri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Bizimana yavuze ko umuryango w'abibumbye wemeye kumugaragara mu mwaka w'2004 ko mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi umuyobozi wa CNRG yatangaje ko muri 2014 inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yari yashimangiye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwemeje ko genocide yakorewe abatutsi ari habe mpuzamahanga ritagibwaho impaka ibyemezo nk'ibi bikaba byaraciye intege abayipfobya
ibyemezo byaciye intege abapfobya genocide yakorewe abatutsi bahitamo gushakisha ikinyoma kindi genocide biti ya kabiri bagereka ku ngabo za FPR inkotanyi zahagaritse genocide yakorewe abatutsi bagamije kuziharabika ibyo byose bakabivuga bagamije gushakisha uko abajenosideri bagarurirwa icyizere biyambuye bahitamo gutsemba abatutsi muri genocide ariko kimwe mu bibagora mu binyoma byabo nukwerekana waba yarahagaritse iyongerwa genocide ya kabiri bahimba cyangwa kwerekana aho umugambi wo kuyikora wacuriwe nibiwuranga nkuko Kambanda yerekanye aho umugambi wo gukora genocide ku batutsi wakorewe nibyawuranze
ibikorwa byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi byatangijwe kuri uyu wa gatatu bizasozwa tariki ya 13 kuri iyi nshuro ibikorwa byose bizajya biba hifashishijwe itangazamakuru kuko gahunda zo guhuza abantu benshi zitagishoboka kubera COVID-19 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
mu gihe mu Rwanda barimo kwibuka ku nshuro ya 27 genocide yakorewe abatutsi mu 1994 bamwe mu bayobozi b'abanyamahanga banditse ubutumwa bwo kwifatanya n'u Rwanda muri ibi bihe rikomeye murabugezwaho na timu Ishimwe
kuri inshuro ya 27 yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri 1994 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres abicishije ku rukuta rwa Twitter yanditse ubutumwa bwo gukomeza abanyarwanda banyuzweho n'ingaruka za genocide avuga ko u Rwanda rwaciye mu bihe bikomeye ariko ko abaturage barwo bongiye kwibuka bundi bushya Guterres yavuze kandi ko abanyarwanda beretse isi imbaraga z'ubutabera n'ubwiyunge yongeraho kandi ko nyuma y'ibihe nk'ibi iterambere rishoboka tukiraho ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Madame Linda Thomas Greenfield yasohoye itangazo rivuga ko isi yose izirikana abanyarwanda barenga 800,000 bishwe mu minsi 100 muri genocide y'u 1994 Ambasaderi Greenfield yavuze ko isi yose ibabajwe n'ubuzima bw'inzirakarengane bwatikiriye muri genocide yabaye mu Rwanda yongeraho ko yifatanyije n'abacitse ku icumu mu butumwa bwe Greenfield yasabye ko habaho kurengera abatishoboye ndetse anasaba ko amarorerwa nk'aya atazongera kubaho ukundi
hashize imyaka 27 nyakwigendera Perezida Cyprien Ntaryamira yishwe mu ndege yarasiwe mu kirere cy'u Rwanda aho yari kumwe na mugenzi we Juvenal Habyarimana wayoboraga u Rwanda icyo gihe mu bandi bari muri iyo ndege arimo abaminisitiri babiri b'u Burundi Bernard Tiza na Siriyake Simbizi mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Perezida Ntaryamira yakomokagamo yavuze ko hari icyizere ko amaperereza nyakuri azashyira agatangira muri iki gihe imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda irimo kuvugururwa yatangiye avuga ukuntu mu mugambwe Sahwanya Frodebu yibutse iyo myaka 27 irangiye Ntaryamira n'abari bamuherekeje bishwe
ejo kwa kabiri hahise twari ko turibuka imyaka 27 iheze Perezida Ntaryamira Pierre agandaguriwe Kigali indege yari arimo hamwe na mugenzi we wo mu Rwanda yarashwe ku kibuga cy'i Kanombe ibyo abantu bose barabizi, hanyuma nabo bari kumwe bose bacara baritaba Imana. Kuva icyo gihe rero turazi twese yuko yari umukuru w'igusitirana rya Mire, kuvuga ngo yari umuntu w'umugambwe Sanyafurode, gusa ni ibyakomoka mugambwe Sanyafurode mugabo yari yamaze kuba umukuru w'igihugu. Mu Burundi hose rero ikibazo twagumye tukirabira hamwe nibyo twebwe umugambwe Sanyafurode butwamye dusaba yuko umuco buboneka kuri icyo kibazo, tukabisaba leta zose zagiye zirahaja kuko yari umukuru w'igihugu. Ikindi nacyo uko umwaka uje ku matariki ajya nyine bagandaguriwe ko niho twaba tumwibuka, tukifatanya n'abarundi bose tukamwibuka kuko yadusigiye iragiye rikomeye.
Hari nk'abantu bashobora kuvuga ko kubona gushika ubu nta butungane burashikirizwa mu mugambwe Frode mwa mubivuga ko iki iyo myaka ni myinshi cyane rwose.
Nk'uko nariko ndabivuga, ujya mukuru w'igihugu n'uwo bari kumwe urabona yuko bishwe cyane cyane mu gihe muri aka karere hariho ibishamirano ngira ngo muri aka karere k'ibiyaga binini. Bari banavuye mu biganiro by'amahoro muri Tanzania, byumvikana neza ko itabaye igisida cyangwa ubwicanyi buri muri icyo gihugu, gusa oya, byabaye ibintu bikomeye Mbumbure bifata akarere kose. Kuba rero Mbumbure ubu amatohoza ataraba, turumva hirya no hino mu Bufaransa n'ahandi abafite ububasha bashobora kugira amanketi yabo amatohoza yabo kubera ko bafite ububasha bukomeye, inguvu zikomeye bashobora kugira amatohoza. Leta y'u Burundi rero ngira ngo yabuze nayo inguvu zihagije amatohoza yose yagiye araba kugira ngo nayo ibijemo, cyane Leta y'u Burundi nayo igirire amatohoza yayo. Ariko twe tubona muri kino gihe rero Mbumbure imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda iriko irasa buhoro buhoro, itosoka buhoro buhoro, bariko baragerageza kuyikomeza. Twizere ko mu minsi iza Leta y'u Burundi na Leta y'u Rwanda bazashobora gushika ku rugero, bashobora kuvuga bati ubu natwe twarageze yuko tugira amatohoza aboneka, hamwe tushika kuri raporo iboneka nziza kugira ubutungane bushitangure gukora.
Nk'uko umuyobozi Leta y'u Burundi ivuga ko itareze amaboko kuri icyo kibazo, ariko nashaka ndabaze niba mufite akizero ko intahe izo kwita mu gahanga uwo amatohoza azodoma ku rutoki ko ariwe ari nyuma y'urupfu rwiwe hamwe n'urwabo bari kumwe, murasa akizero ko ibyo bizoshika?
Twebwe tubyibaza, murabona ibintu biraba ibihugu byinshi yabigoye. Murabona nk'iyi raporo iheruka gusohoka yo mu Bufaransa bavuga ibyerekeye uruhara rw'Ubufaransa muri byo byabaye mu Rwanda, urabona ni raporo ikomeye byagira ingufu nyinshi byarateze biraba. Natwe twize yuko Leta y'u Burundi izoteka ikaronka ingufu nyinshi ari muri kino gihe ari mu myaka izoza, bagatuba akaronka ingufu zihagije kugira ngo amatohoza natwe ino abe, hanyuma abakoze bijya bintu basebe bamenyekane, kuko amaraporo hari kenshi na kenshi usanga bavuga ibihushanyo.
Mu kanya gatoya cyane rwose, iyo imiryango yituye nka Leta y'u Burundi cyangwa ikitura abatetse mugambwe Frode muri iki kiringo cyose kiriho imyaka 27 irangiye, iyo babituye iyo miryango mwibwiye
ziyogora, kuko ababuze muri burya bwicanyi tubashyira mu migwi itatu. Hariho Leta y'u Burundi, hariho igihugu cy'u Burundi, abarundi bose barabuze umuperezida wabo. Hariho umugambwe Sanyafurode wabuze umuperezida, umunywanyi wayo wari warumvitse ngo aze kuba perezida w'igihugu nawe warabuze. Hariho umuryango w'amaraso wa Ntaryamira Cyprien warabuze, urumva babuze ni benshi. Rero ntiboza kwitura ku mugambwe Sanyafurode nazakiwe mu babuze, ubwabo turaribeshanya tukavuga tuti twizere yuko Leta y'u Burundi ariyo yoduserukira akazogera igihe ironka ingufu zihagije kugira ngo nayo itohoze, hanyuma yongere ikurikirane n'ababikoze mu butungane bwa butungane bwo ngaha mu Burundi, bwa butungane mpuzamakungu, bwabo ababikoze bamenyekane, hanyuma ukuri kuboneke, hanyuma nare indishi y'akababaro nayene iboneke kuri abo bose babuze.
Pierre Claver Nahimana, umukuru w'umugambwe Sanyafurode, murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Amashyirahamwe 9 yigenga mu Burundi yishyize hamwe hatangaza umugambi wo gushyigikira Leta mu bikorwa byo kurwanya COVID-19. Kuri uyu wa gatatu, ayo mashyirahamwe yanatangaje ko yamagana urukingo rw'iyo ndwara. Nubwo biri uko ariko, abandi baharanira uburenganzira bwa muntu babona ko Uburundi bwari bukwiye kwakira urukingo rwa virusi ya corona nkuko rurimo gutangwa mu bindi bihugu byo ku isi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda abaha inkuru irambuye.
Amashyirahamwe yigenga atari make akorera mu Burundi yagiye hamwe mu runani gise Initiative Momentanée des Organisations de la Société Civile pour lutter contre la COVID-19. Rufisi ntumbero yo gufasha leta kugwanya ikiza cy'umugera wa corona. Kubwe barongoye ayo mashyirahamwe icyenda harimo ayugwaruka n'ayo mu gisata c'amagara y'abantu, igikorwa cabo kirakomeye mu gushikana mu banyagihugu ingingo zo kugwanya ico kiza, kuko bafise abanywanyi hafi mu gihugu hose. Hamza Venaburi kukiye arongoye urwo runani hari mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru i Bujumbura.
Bajya bo muri leta mujya mugwi ndushura gushika hose mu gihugu bihaye indumbero nyamukuru yo gufasha no kwigisha abantu bose bijanye no kwikingira kiza COVID-19, gukurikirana no kwigisha abaremesha kiyago bari mu kubitumba no kumakaritse yose igize iki gihugu cacu, kugira ngo turandurane n'imizi iki kiza kigisibije ku isi.
Ayo mashirahamwe avuga ko ataragira ko urucanco ruriko ruratangwa mu bindi bihugu rwo kugwanya umugera wa corona rwakigwa mu Burundi. Ijwi ry'Amerika ryabajije aho ikibazo kigeze mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, maze umuvugizi wabwo muganga Jean Bosco Girukwishaka atubwira ko ivyo umushikiranganje w'amagara y'abantu yabwije ijwi ry'Amerika kundweze atakirahinduka. Aha muganga Tade Ndikumana atwara ubwo bushikiranganje yari yatangaje ko isekeza ryo kwirinda ari ryo rucanco Burundi bwashize imbere.
Incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza, ahubwo zituma utaremba cyane. Twera tuvuga tuti ko tugira Imana bagakira n'iyi miti tuteranya tukabona barakira, tukavura abantu hakiri kare, ntibasinzikara benshi barakira. Nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazimbyega.
Icyo bikoze ayandi mashyirahamwe yigenga aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi cyane cyane yakorera hanze, iyo yabona ko kwanga urukingo rw'ikiza corona bifise ingaruka mbi nyinshi ku magara y'Abarundi. Janvier Bigirimana asarukira runani turinora page Burundi yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ku izina ry'abagenzi we.
Ingaruka mbi ni yuko abandi banyagihugu b'ibihugu bitandukanye bazosanga baramaze kwikingira ico kiza naho bokigwara kidashobora kubica, muga gishobore kubandanya gisasika inganda mu Burundi kubera urucanco rutazoba rwafashwe mu misi iza, bikazotuma Abarundi badashobora kuja mu bindi bihugu, badashobora kwivuza canke magira izindi ngendo zitandukanye Abarundi bari basanzwe bakora kubera bazoba bava mu gihugu kitigeze gifata ingingo zo gukinga ico kiza cyane batashoboye gufata ubwo rucanjo.
Ijwi ry'Amerika ryarondeye ishami Semabu rihanira inyungu z'abagwayi mu Burundi kugira ngo naryo rigire ico rishikirije. Sylvain Habanabakize avugira Semabu yizeye ko leta itazobaheba, gusa afite impungenge kubera kuri we ingingo zo kwirinda COVID-19 zitagikurikizwa.
Twe muri Semabu dushika icyumviro cya leta aho bavuga ko bataragera ko urucanjo goza mu gihugu. Rero kuvuga ko hazofatwa ingoho ku isi uzaja mu bihugu byo hanze azokwerekana ikarata ko yakingiwe ico kiza cya corona, twe twibaza ko leta ihari kugira ngo niyabona bikwiye nayo izofata ingingo zibereye kuneza y'Abarundi.
Icyo bikoze umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yarakuriye inkoni kugishitsi abo babizeye guhabwa urukingo rwa virusi ya corona mu Burundi hari mu kiganiro kwa gatano w'indwiheze.
Leta ntiyanse ariko leta yarabangiye kuko izo ncanco ntiziragira ku rugero umuntu yozizigira ijana ku ijana ngo azikoreshe narijya, bavuga ko ingaruka mbi zigwa ku gihugu cyazikoresheje. N'ubu tubandanye igisabisho Imana igume idukingiye.
Mu karere ka Afurika y'ubuseruko Burundi na Tanzania nivyo bihugu bifata minenegwe ikiza c'umugera wa corona. Gusa igihugu ca Tanzania caraye cisubiye ko umukuru w'igihugu mushasha Samia Suluhu Hassan yagenye umugwi w'abahinga biga ingene ico kiza co gwanywa muri ico gihugu. Perezida Samia Suluhu Hassan yanavuze ko n'izindi ngingo zigiye gufatwa kugira ngo amakungu ntiyinube ico gihugu. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi vyerekana ko abantu barenga 2,800 banduye umugera kuva ku mwaka uheze muri abo abarenga 240 baracagwaye harimo abarenga 50 baremvye bagwariye mu bitaro bitandukanye 6 nibo batangajwe ko bitavye imana bazizikiza cy'umugera wa corona ico bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukana bumenyi vyerekana ko abagwaye n'abitavye imana barengabo Pseklaveni Unguru, Kigali, Kubijuja Amerika.
Ishirahamwe Semabu rivugira abarwayi mu Burundi riramagana imyitwarire y'abaganga bamwe na bamwe bo mu bitaro bya leta rivuga ko bakira nabi abarwayi babagana. Ministeri y'ubuzima ibinyujije ku muvugizi wayo imenyesha ko yahagurukiye kurandurana n'imizi icyo kibazo. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Iyo shirahamwe rivugira abagwayi mu Burundi rimenyesha ko rigize imisi rironka abagitora bavuga ko bakigwa nabi iyo bagiye kwa muganga. Mu kiganiro yahaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika, Sylvain Abanabakize avugira ishirahamwe Semabu atunga agatoke cyane cyane amavuriro n'ibitaro bya leta.
Twebwe muri Semabu zuko vyumva gusa ahubwo turabizi tubibamwo, twabibonye kuko abarwayi bacu bituri ibyo bitaro kenshi usanga barwara n'ingwara zitandukanye. Aho twovuga nk'akarorero mu kwakirwa nabi, aho usanga iyo bagiye bitura bajya abantu babakirwa bashyirwa baganga, aho usanga batabaha amakuru akwiye bakabararaguriza hamwe bakabatangaho. Atotankuro nk'umuntu aje kwibaruka ugasanga ari kugise ariko ngo ati ntiharagera guma ngaho. Rero ingwaya ni nyinshi cyane, aho usanga bibere ku matelefone, aho usanga biyakirira abantu b'inshuti zabo, ariko umuntu aje ari nyarucari, umuntu aje atifise ugasanga ntibamwitaho.
Si kwa muganga ahakora ibitaro vya leta gusa havugwa iyakirwa ry'abagwayi nk'uko ishirahamwe Semabu buribandanya ari bivuga. Habana Bakize arivugira yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko no mu vyumba vya Kirindembe haragahaze mu kwakira aba bamerewe nabi.
Muri urgence nawo ari ingorane, aho umuntu ashobora gushika yo saa 2 ugasanga ashitse n'isaha 8 atarakirwa. Rero icyo gihe aritura abaganga bwe ati ngo ni benshi, ugasanga nafise naho baryama baguma bahagaze ngaho, bamwe baricaye bararyamye. Icyo gihe rwose usanga amagara y'umugwayi abandanya abanabi. Rero muri urgence nawe yaragasembwa kandi ko kagaragara. Rero byose bigarwa ahandi kutitaho umugwayi, kutamuha amakuru akwiye, kutamwereka ati woja ngaho utumbira hanaka, ubu niwe bishoboye urya niwe yokwakira. Murazi ko naho bagereza kubyandika ahantu bwo gucacu hari habarundi benshi batazi gusoma no kwandika, gwerageje kuraba ibyanditse biza kubagohora.
Mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanyikiza sida baremeza ibivugwa. Umuvugizi ubwo bushikiranganje mu kiganiro cyo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ubamenyesha makuru no ku banyagihugu, ikiganiro cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo yatanze ihumure. Muganga Jean Bosco Girukwishaka yishuye ko leta itareza amaboko kuri iyo myitwarariko y'abagwayi.
Iyo myidogo turayumva, si yubu kuva tumaze kuyumva. Mu migambi nyamukuru ubushikiranganji bwihaye harimwo yuko abenegihugu abo bose bitura amavuriro n'ibitaro botunganirizwa neza. Je gituma hariho n'icivugo twihaye ko ivyo dukora vyose tubikora ku neza y'umugwayi.
Nishirahamwe Semabu rivugira abagwayi mu Burundi hari kindi kibabaje muri ico gisata c'amagara y'abantu, nk'ukuntu abaganga n'abafasha batariko barubahiriza indahiro barahiye umunsi bahabwa urupapuro rw'umutsindo. Sylvain Habanabakize avugira Semabu.
Twebwe rero burya muri Semabu yarageje kubiraba ingwaya ntizihera kuri bajya baganga, ariko zihera kuri bajya babakira kugira ngo shike kuri bajya baganga. Rero aba bake ntacu tukivuga ko byinshi, reka tuvuge ku baganga barahirya ndahiro. Bajya baganga baduteye amakenga cyane, kuko usanga mu bitaro bya leta bakira abagwayi bake cyane, ariko bitaro byabo by'ibitaro by'abigenga bakakira benshi. Rero ijya ndahiro ubutigo turaraba umenga ijya ndahiro niba kibahiriza bo bari kubaca amafaranga ntibari kubahiriza indahiro bagize.
Aha muganga Jean Bosco Girukwishaka afisa ka matera abaganga bamwe bamwe na cyane cyane bo mu bitaro byo mu gisagara cha Bujumbura avuga ko benshi batitanga mu kwakira abagwayi bitwaza ko ari benshi.
Ariko tugiye cyane cyane muri ico gisata hariho ibindi vyibonekeje cyane cyane mu bitaro by'Ubujumbura ko hariho imyidogo yava ku bushobotsi bwo kwakira abo bavyeyi. Ugasanga abavyeyi mu mwanya umwe ni benshi, ariko ubushobotsi bwo kubakira butakundira abavuzi
kwatarabikurikiza bacakira nabi abagwayi nakaye kamo mu hotel
abo twobatera kamo, kuko niyo ntumbero ya mbere ukora mu bitaro. bitaro abafisi niyo kwakira neza umugwayi kumutunganiriza kumufata neza iyo umugwayi ituye bitaro atakiriwe neza nibikurikirane bigenda neza
ivyo biruko mu gihe amakungu ahimbaza uko mwaka utashe kugenekereza ujyandwi ukwezi kwa kane umunsi mpuza makungu wahariwe amagara y'abantu
cyote mwarimo duteza amatwi aha ni ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane kwa mwahisemo kurikira radio yanyu ijwi rya Amerika cimira na bagenzi banje bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose amajwi yegeranyijwe na Fasil Gebehu ibiganiro byari bihagarariwe na Idirwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.